Ni ishuri hamwe ry'abana batandatu bafite hagati y'imyaka 18 na 15 bakaba baba ku murenge wa zone Gitaba I Makamba. Twabasanze bose bakuraniye kubarongoye bariko barabumba. Ni mu kigahantu hihishije kandi haga kuko ni mu nzu y'ababyeyi babo bayigira neza grace. Hari amakaro, amategura, ibikono bateramo amashugwe, imbabura, igikoresho cakira umuyaga nkuba mu gihe cyo guteranya ibyuma. Abo bana batandatu bose ni abanyeshure. Uwurongoye iryo shirahamwe ni umwigeme igira neza grace nawe nyene n'umunyeshure. Yatanguye kubumba afise imyaka 10 ubu akaba afise 18. Yatanguriye ku matafari kuko aciye iruhande y'abahungu bariko barayabumba yumva bikunze.
Ibintu bijyanye byo kubumba nabitanguye nkiri muto kimwe gusa mbumba ibintu bitandukanye. Bijyanye no kubumba amatafari nabitanguye ni gasenkem. Ibijyanye nazi no kubumba ibintu by'ibishushanyo bimazemo nk'amezi 5 ndabumba igishusho cyose niyumviye burufi cyaba gakoko nyene inyoni ikintu cyo gushyiramo amashugwe amasahani imbabura amapave ajyaho hasi.
Twaramubajije tuti none wewe byagenze gute ngo wige kubumba kandi utavuka mu bwoko tuzi ko ari bwo bukunda uwo mwuga. Igira neza grace nawe ati jewe narabikunze gusa nta kindi kandi bujya kubumba si umwuga w'abatwa kuko nawo ndabyiga. Na mugenzi we Ntiharirizwa Karine yabyize kubera ukubikunda kuko muhira atabyo bakora.
Jewe iyo mpano papa wanjye nta ndamubonana ariko kugira ntangure kugira nte kwiga ibyo byo kubumba je narabibona nka tipfuza iyo ni impano y'uwanjye. Hama turaje hamwe muriinde muyinde association twibwira yuko twokwiga ibyo bintu nyine kubibumba. Hama ubu twatanguye kubibumba
muri iryo shirahamwe barabumba kandi byari inkoko zibundikiriramo amagi kugira zishobore kuyafuka yose. Dushimire Imana Aimable yiga mu mwaka wa 6 akaba afite imyaka 15
irashobora guhubaza yariyo yikoreye icari. Turashobora kugira nishoboye guhubaza nawe urumva ko ubuhayi urahomba natwe twaciye twiyumvira gukora ibyo byari. Turashobora gusasamo ikintu tutakubona ko gitanga ibyuya hama nayo amagi kazizirahindukiza ikizirimenya yonyene icari dupfa gukora icyo tubonye ntidukora twisonza amagi nkuko iba yataye kuno catutangura tukagikora tukagishyira ngaho hari igihe tukazita utamenya ko zigirante ko tuba zigomba guca igaca usanga yatayemwo nawe ucushiramwo nk'ibintu bishobora kuzana utwuya kakibundikiriramwo.
Muri iryo shirahamwe ry'abana barorora kandi n'inzuki. Dushimire Imana Aimable ati icatumye dutangura umwuga w'ubuvumbi nuko twabona abantu baronka amafaranga menshi muri uwo mwuga. Ikindi cadushituye ni shavu twarasaba ubuki ababwegetse bakatwima duca turafata ingingo yo korora inzuki kugira tubwironkere. Igira neza grace nubwo ari umwigeme yarabumbye amatafari arubaka inzu ku itongo kwa se. Icatumye ayubaka kwarukura abakobwa bo batoshobora kubaka inzu. Uwo muyabaga yarize n'umwuga wo gusudira ashite ku ntambwe yo gusudira amamashine yavomera. None ubwo abo bana bafadikanya gute ibikorwa by'ishirahamwe n'ukwiga. Igira neza grace
ndakora aho ngejeje nkacamanza nkahagarika nkaca niga ntigije kwiga rero icyo cyose camanza nkafata umwanya wo kuryama kugira ngo ntibincanke mu mutwe kandi sinibagira ibyo nize kandi cyakindi sinze kugikora nabi.
Ntiharirizwa Karine w'imyaka 13 yaragabuye iminsi y'ibyo bikorwa.
Yewe ishuri riragera umwanya waryo nk'ubu mu ijoro umwanya wose ni umwanya wo kwiga ibyo ku ishuri no ku murango kwera indiga iby'ishuri kuko nta ku mugoroba. Hama uwo mwuga nawo wo kugira ne wo kubumba n'ubwegetsi hama ku munsi wa Mungu ndasakanya akaba ari hene njya kuwo mugo.
None abo bana umutaye wo gutangura ibyo bikorwa bawukuye he? Ntiharirizwa Karine ati twatanguye dukora utundi dukorwa twaduhaye yo gutanguza. Nayo igira neza grace ati ayo dukoresha tuyahabwa n'ababa baduhaye akazi.
Hatswe nk'umuri make nta mutare dufi uje gukoresha turakubwira ati zana ibikoresho ibi hama tugafakira ibikoresho wazanye twebwe duhembera ubufundi. Nta bikoresho dufise nta mutare nta nyungu ndende iri tuba dufise twebwe. Inyungu dufise ni uko dukoresha umutwe gusa.
Ariko ababyeyi babo baraja barabafashisha ibikoresho bimwe bimwe. Kabura Christine arabona ko abo bana bakiri mu ntango kandi ko bakwiye gushigikirwa. Nyenzima James umwe mu babyeyi yabigishije umwuga w'ubuvumbi asigura ko yabikoze kugira abana ntibagume bahanze amaso leta ngo nizo bakazi kabatunga.
jena gishimye ingene nubu abana bariko bariga mashuri kuko zo kuvuga ngo nubuzi bwa leta bazoguma baronka bakazoguma bakurikirana imyuga yabase bakoze ubuvuzi bwa leta burahambaye
ku bwaniyo nzima James iyo myuga ni kazoza k'abana babo kandi kuyimenya no kuyikora bizotuma itazimangana ahubwo bayikore n'ubuhinga buteye imbere bashobore kuronka umwimbo mwinshi kubwo umubyeyi ni kazoza ku miryango
kandi bakurikiranye imyuga yabase bakoze usanga bafite kazoza gateye imbere cyane
ico niyo nzima James ashima kuri abo bana nishaka babikorana nubwo bakira abanyeshure arizeye ko bazotera imbere ico abo bana basaba ni gufatwa mu mugongo barafise ikibazo cyabo bakuri bumba naho borima amashugwe kugira ngo inzuki boroye zije kudahayo ibyo zihingura mu buki ntiharizwa Karine we mu byo asaba leta arashira mu isoko ry'ibyo bakora
ikifuzo cyanje nifuza yuko uno mu wacu wotera imbere hama leta ikaduha aho kubidandariza katuronderera n'isoko ikaduha n'ahantu ho gukorera kugira abantu bose baze barabibona
mu burongozi bwa komine Makamba Dieudonné Hakizimana umuhanuzi wa Mustaneli ajeje umibano yishura abo bana ko bahora bashikira urwaruka rufise imano bahora babashigikira mu kubafasha guseruka mu mahayaneshwa
rero harabaho amahayaneshwa tuatunganya amahiganwa Jenny needs man. Hama will be called akora vyiza turamufasha agashika mu migano y'igihugu kuko bisha bitumasha amenyekana
ku bijanye naho bimba ibumba naho bakorera abo bana bo kwitura barongoye komine ya Makamba bakabafasha kubereka ukugene bo bigenza kugira ngo baronke ibyo basaba nabo batera imbere.